ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo kabanda bahayikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isa
arabagize impamvu zitandukanye zatumye badakora ku buryo gatatu ku ijana y'abana bari bariyandikishije bose batakoze ibizamini byabo cyane cyane muri primary.
Uwo ni Isaac Munyakazu, umunyamabanga wa leta ashinzwe amashuri mato n'ayisumbuye, avuga ku gitigiri cy'abana batakoze ibibazo kandi bari biyandikishije mu Rwanda. Umwe yavuze yarafise bombe yishe abantu batandatu akomeretsa abandi barenga 25 mu manuko bushira uburengero bw'igihugu cya Pakistan. Igisirikare cy'igihugu cya Siriya gitangaza ko inteko z'igihugu cya Israel zagize ibitero bitari bike by'amamisiri no munsi wa kabiri ku butaka bwa Siriya harimo akarere kari mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Damas. Igihugu cya Koreya ya Ruguru na Koreya y'Epfo byumvikanye no munsi wa kabiri ku byerekeye kugirana ibiganiro bigenewe gutuma imigenderano hagati yabyo isubira kumera neza. Amatereni abiri yasekanye uno munsi wa kabiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo, abantu barenga 200 bakomeretse. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mu kanya, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tubatangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Naho mu karere ka Aziya, Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo vyemeje kusubira kugiranira imigenderanire myiza mu kugirana ibiganiro uno munsi kuwa kabiri. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Korea zombi zumvikanye gutangira ibiganiro kuri uyu wa kabiri bigamije gutsura umubano, ibiganiro bya mbere bibaye nyuma y'imyaka isaga ibiri. Mu itangazo ibihugu bihora bishyamiranye byasohoye, byavuze ko byemeje gucubya ubushyamirane kandi bikagirana ibiganiro bya gisirikare mu rwego rwo gushakira umuti ubu bushyamirane. Korea ya Ruguru kandi kuri uyu wa kabiri yemeye kwizitabira imikino ya Olympique izabera i Pyeongchang muri Korea y'Epfo mu kwezi gutaha kwa kabiri. Uyu mwumvikano uturutse mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru ibihugu byombi byagiranye kuri uyu wa kabiri. Jaberi Panmunjom, agace kiswe umudugudu w'amahoro kagabanya ibihugu byombi ari naho hashyiriwe umukono n'amasezerano yo guhosha intambara hagati y'ibihugu mu 1953. Ni ibiganiro byari bigamije kureba uko Korea ya Ruguru yazitabira imikino ya Olympique no gushaka uburyo bwo kugabanya icyuka kibi giterwa n'umugambi wa Pyongyang wo kwigwizaho ibitwaro by'ubumara. Abategetsi b'i Seoul na Pyongyang bashoboye gukurikirana ibiganiro kuri za televiziyo. Abayoboye intumwa z'ibihugu byombi bavuze ko ibiganiro bitanga icyizere kandi ko bibimburiye ibindi bizazanzamura imikoranire y'ibihugu byombi.
Ayandi makuru, umwiyahuzi yarafise bombe yishe abantu batandatu akomeretsa abandi barenga 25 mu manuko bushira uburengero bw'igihugu cya Pakistan. Ico gitero cabaye no munsi wa kabiri kiba cahiga imodoka y'igipolisi yari mu gice gikingiwe cyane cya Quetta, umugwa mukuru w'intara igeramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi ya Baluchistan. Abaganga n'abakozi bajeje gutabara batangaza ko benshi mu bapfuye n'abakomeretse ari abapolisi, benshi mu bakomeretse bameze nabi cyane. Abatalibani bagwanya leta ya Pakistan batangaje ko aribo bagize ico gitero cya bombe. Ivya mbere vyatohojwe n'igipolisi vyerekana ko umwihevyi yagize ico gitero yari ku ipikipiki ibisigarira vyiwe vyatoye ahabereye ico gitero. Ico gitero cabaye amasaha make nyuma yo kumushikiranganje mukuru w'intara ya Baluchistan atanze imihoho, atangaje ko atacizere agifitiye abagize inama nshingamateka y'iyo ntara. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryasabye leta y'igihugu cya Israel kutarungika ku nguvu impunzi 2000 hamwe n'abasaba ubuhungiro banya Eritrea na Sudani mu bindi bihugu byo muri Afrika byo mu buseruko bwa Sahara. Inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Schlein ari Geneve mu Buswisi, bwamwishikijwe n'umumenyeshamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko Israel isanzwe ifite amategeko kuva mu 2016 ariko kwitigeza yakurikiza. Icyakora William Spindler uvugira HCR avuga ko umugambi Israel yatangaje ku itariki ya mbere z'uku kwezi wo kwimurira impunzi z'abanya-Eritrea n'abanya-Sudani mu kindi gihugu cyo muri Afrika ku gahato cyangwa bagafunga ubuzima bwose biteye inkeke. Muri Israel harabarurwa abanya-Eritrea 2027 n'ibihumbi 2700 by'abanya-Sudani. Kuva leta ya Israeli yatangira kwikorera amajonjora mu 2009 ubusanzwe yakorwaga na HCR imaze kwemerera ubuhunza abanyaeritrea 10 n'umunyasudani umwe gusa. Hagati y'ukwezi kwa 11 2015 n'ukwa 12 kumwaka ushize, abakozi ba HCR Roma baganiriye n'abanyaeritrea 80 birukanwe na Israeli. Spindra avuga ko ibibazo byabo byerekana uko iyi gahunda ya Israeli ihangayikishije. Kubwo uyu mukozi wa HCR, abanyaeritrea bavuga ko binjiye muri Israeli banyuze muri Sinai kandi ko bahuye na kaga gakomeye mu nzira. Avuga ko HCR zafasha Israeli gushaka ubundi buryo burimo nko kwimuririza impunzi mu kindi gihugu, ariko abasaba ubuhungiro bakarindwa. Abanyafurika bageze muri Israeli biyita impunzi za politike, mu gihe Israeli ivuga ko abenshi muri barabimukira bajyanwa n'ubukene ndetse ntitinye no kubita intasi.
Urakoze Claude Ganza kuri iyo nkuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabona n'umunsi wa kabiri n'abashingamateka n'abakenguzamateka bakomakomeye baza kuganira ku migambi yerekeye abimukira yamara ntibisa nuko hari kinini kiza kuva muri ibyo biganiro bigenewe gukingira abantu bakiri bato ibihumbi amajana n'amajana abavyeyi babo binjiye ku butaka bwa Amerika mu buryo butarekurira n'amategeko kugira ntibirukanwe mu gihugu. Ibiganiro vyerekeye abimukira mu biro kwa perezida bibaye mu gihe Trump n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka bafise gushika ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere kugira babe bashitse ku masezerano ku mafaranga leta izokoresha gushika mu mpera z'ukwezi kw'icyenda. Perezida Trump yarahagaritse umugambi warushigikiwe n'uwahoze ari Perezida Barack Obama wakingira imikangara y'abimukira barenga 690,000 kugira ntibirukanwe mu gihugu. Perezida Trump yahaye abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka gushika ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kugira babe bihweje icyo kibazo. Tuve mu mahanga tuze mu karere ka Afrika. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryagabishije kwimvura isegenya n'imyuzurane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kunyura kurushiriza ingaruka z'ikiza cya korera kibandanya muri ico gihugu. Inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schlein ari Geneva mu Swiss dushikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Imvura nyinshi yaguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize yateje inkangu n'imyuzure mu murwa mukuru Kinshasa. Abantu 45 barapfa yangiza n'ibindi byinshi. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko imyuzure zakomeza kandi ko ishobora gutuma icyorezo cya korera gifata indi ntera kimwe n'izindi ndwara ziterwa n'amazi mabi. Iki cyorezo cyadutse mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize cyabaye kibi kurusha ibindi byo mu myaka yabanje. OMS ivuga ko cyageze mu ntara 24 muri 26 zigize igihugu. Icyegeranyo giheruka kivuga ko hari abarwayi 55 bayanduye ihitana bakabaka 200,000. Umuvugizi wa OMS Christian Reinmeier avuga ko abanduye indwara bajya gukuba kabira bayanduye mu 2016. Avuga ko impuzandengo yabishwe n'iyi ndwara Kinshasa ari 13%, 14.5% muri Kasai n'abarenga 11% muri Tanganyika. Ntibyoroha kugeza ibikorwa by'ubutabazi muri Kongo Kinshasa, kuko Lin Meyer yabwiye ijwi rya Amerika ko intambara z'urudaca muri iki gihugu zituma bigorana gukumira icyorezo cya korera. Abantu bagera kuri 4,000,000 n'igice n'impunzi zo mu gihugu imbere muri iki gihugu cyo muri Afrika yo hagati, umubare uri hejuru kuruta ahandi muri Afrika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuyindi nkuru yerekeye Afrika. Amatereni abiri yasekanye uno munsi wa kabiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo, abantu barenga 200 bakomeretse. Ivyo bibaye mu kiringo kiri munsi indwi inyuma y'iyindi mpanuka y'itereni hitanye abantu 19. Amatereni abiri yakaja mu nzira imwe yakaba yasekanye mu masaha ya kare yo mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri hafi y'igisagara cya Johannesburg. Abantu 226 bakomeretse bibayabaye. Ivya mbere bivuye mu itohoza bimenyesha ko gusekana kw'ayo matereni kwatumwe n'ikosa ry'umwe mu badereva b'ayo matereni abiri. Ku munsi wa kane w'indwi irangiye impanuka hagati y'itereni n'ikamyo yahitanye abantu 19, abandi barenga 200 barakomereka mu gice cyo hagati mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika mubandanya kubikurikiranira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 bice bitatu, no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ari wezitatu radio yacu @gmail.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ubushikiranganje bujejwe indero butangaza ko bugiye gukora ubushakashatsi bugenewe kumenya impamvu zitera abanyeshuri batari bake baheba amashuri. imugiye kuri wa kabiri bwo bushikiranganje bwashize ahagaragara ivyavuye mu bibazo vya leta ku mashure mato mato na yisumbuye ni nkuru y'umenyesha makuru w'ijuru ya Amerika Eric Bagire ubusa
itangaza ku mugaragara manota y'ibizamini bya leta mu 2017 ku banyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse na yisumbuye mu kiciro rusange ministeri y'uburezi yavuze ko muri rusange abanyeshuri batsinze neza ahereye kubwitabire mu bizamini bya leta bwana Isaac Munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza na yisumbuye yavuze ko umubare wabiyandikishije gukora ibizamini wiyongereye ku kigero cy'imitsindire ministeri Munyakazi yavuze ko mu mashuri abanza batsinze kuri 86% n'ibice 3%, mu kiciro rusange ho batsinda kuri 89% n'ibice 9%, bitandukanye n'uko byari bihagaze mu mwaka ushize wa 2016. Imibare ya ministeri y'uburezi muri 2017 iravuga ko abakobwa bakoze ibizamini bari kuri 55.5%, mu gihe abahungu bo bari kuri 44.9%. Abakobwa kandi bakomeza kuza kwisonga kuri 55% by'abatsinze, mu gihe abahungu bo bari kuri 44.5%. Mu mashuri abanza abahungu baraza kwisonga ku gutsinda n'inota ryo hejuru mu masomo yose muri rusange, abahungu batatu ku bakobwa babiri batsinze ku inota ryo hejuru. Mu kiciro rusange ho ariko bikomeza kuba ikinyuranyo. Imibare ya ministeri y'uburezi iragaragaza ko abakobwa barushije abahungu mu gutsinda n'inota ryo hejuru, aho abakobwa barindwi ku muhungu umwe batsinze ku inota ryo hejuru cyane. Naho biruko abarirwa kumuza ndengo ya 3% mu mashuri abanza ntibakoze ibizamini bariyandikishije abandi nabo kuri 1% mu kiciro rusange byagenze bityo nk'uko ministre Munyakazi abitangaza.
Harabagize impamvu zitandukanye zatumye badakora ku buryo 3% y'abana bari bariyandikishije bose batakoze ibizamini byabo cyane cyane muri primary. Ni umubare munini ugereranyije n'uburyo tuba twifuza ko abana biga kandi bagakora ibizamini bakarangiza. Ariko ibyinshi ari n'igihe biterwa n'ibyo tudafitiwe ibisubizo, nk'abana bashobora kurwara mu bihe by'ibizamini, bashobora kugira impanuka zituma badakora ibizamini ngo barangize, abo bose tubabara nka drop out from exam. N'izindi ngorane ziterwa n'uko ababyeyi bashobora kwimuka bakava ahantu hamwe bajya ahandi, ugasanga abana baraburira aho hagati. Ibyo nibyo byagaragaje umubare mu by'ukuri munini w'abana batashoboye gukora ibizamini bya leta. Ariko mu rwego rwa olevo umubare w'abana batakoze ibizamini ni muto cyane, ni nka 1%, kandi nabo impamvu usanga ari izo ngizo burwayi.
Umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza na yisumbuye akavuga ko bagiye gukora ubushakashatsi ku kibazo boherekejwe n'ingamba.
Turiho dukora ubushakashatsi bwimbitse ku mibare itari minini cyane ya drop out, kuko ubu ngubu drop out igeze kuri 3%. 3% nibo twabonaga mu mibare y'imyaka ishize. Ubu tugiye kwinjira muri uyu mwaka mushya, ngira ngo tuzasohora n'indi mibare mishya igaragaza noneho abana bigaga bagarutse mu ishuri. Turanateganya gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo tumenye impamvu nyamukuru itera ibyo bibazo, ariko tufatanya n'Abanyarwanda muri rusange kurwanya icyo ari cyo cyose cyatera abana guta amashuri.
Icyakora nanone kuri iyi nshuro ministeri y'uburezi ntibura kwishimira ko ikigero cy'uburiganya bwo gukopera no gukopeza mu bizamini bya leta cyagabanutseho munsi ya 50%, nk'uko bitangazwa na bwana Janvier Gasana, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe uburezi REB.
Uko byari bimeze mu mwaka ushize wa 2016 n'uko byari bimeze mu 2017, uyu mwaka byagabanutse ku kigero kiri munsi ya 50%. In fact, umwaka ushize byageraga ku cases zarigira kuri 600, ubu ngubu zirakabakaba 300. Urumva ko byaragabanutse cyane ku rwego rwa 50% no kurenga. Kandi ugasanga aho case ubushize aho zagaragaye uyu mwaka nta n'imwe yahagaragaye. Ukabona yuko ibihano bahawe n'ibyemezo bafatiwe hari icyo byatanze ku barimu ndetse n'abanyeshuri.
Umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi aravuga ko inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana, abo bizahama bakazabiryozwa nubwo atavuga umubare w'abakekwa nk'uko byagenze mu mwaka ushize.
Inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana kugira ngo ubifitemo uruhare uwo ari we wese azabiryozwe. Iyo bigaragaye ko uruhare rufitwe n'abo barimu bari bashinzwe guhagararira abo bana, barabibazwa. Ni nayo mpamvu dufite abari mu maboko ya polisi bafunzwe bagaragayeho iyi mikorere mibi mu bizamini by'umwaka ushize. N'uyu mwaka ibyo byashoboye kuboneka biri mu maboko y'ababo bireba, bari kubikurikirana, n'ibibahama nabo bazashyirwa naho abandi bari.
Biteganijwe ko abana batsinze mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu kicuro rusange nyuma y'iminsi 3 baratangira gushyirwa mu myanya y'ibigo bazakomerezamo amasomo yabo. Itangira ry'amashuri ryo riri ku itariki ya 22 z'uko kwezi kwa mbere. Akabagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi mu ntara ya Cankuzo imvura ivanze n'urubura yaraye yononye ibintu bitandukanye harimo imirima amazu n'amabarabara. Abarimyi baho bavuga ko batabona neza kazoza kabo kuko urubura atakintu kwasize mu mirima. Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara iri mu buseruko bw'Uburundi baremeza ko ugo rubura gwononye imirima, bagasaba abarimyi gutera izindi mbuto zera mu mwanya. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Iyo mvura ivanze n'urubura yaguye ku muhingamo wo kuri uno wa mbere mu ntara ya Cankuzo, ahanini yononye imirima iri ku mitumbi mwimwe iri muri komine ya Cankuzo kuko ariho haguye urwo rubura rudasanzwe. Abarimyi baba kuri iyo mitumba bavuga ko atagitegwa na kimwe casigaye ari kizima. Ku mutumba wa Ndava mu masaha ya saa sita z'uno wa kabiri twasanze mu ngundu z'ibitoki urubura rutarashobora kuyonga, imitoto y'ibitoki nayo yari yatabaguritse. Bamwe mu barimyi twasanze bajumarariwe barabijya nino uko imirima yabo yarayitikijwe n'amabuye y'urubura. Aba ni bamwe bo muri komine ya Cankuzo bashobora kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika aho berekana ibyo nonekaye.
Nticyari kibira cimijishi mugani hose ni imbuga yonyene ibitoke byose urabona ukuntu byabaye. Nk'imyumbati twe twirimira aho hakurya mbwa hose hameze nk'uko nyene
we ntubona inzuzi umusoma n'umuhero
nkuri ya hose wari umurima w'ibijumbu mugani urabona ko arisize yonye nyumbati ari guheba twahetse nyene nta kundi nibijumbu twahetse niyo ndimire yarigize mushankutse.
Kubera ivyabaye abo barimyi bavuga ko baraye badatoye agatiro kubera umwiheburo, ariko bagashima uko abajeje uburimyi bazindutse kubaraba kuri uno wa kabiri bakandika n'ivyononekaye.
Ubu umaze kubona nk'ibi byose bimaze gutikira none woronka itiro uryamana ivyiyumviro by'ukuntu uzoba none nka twe dutunzwe n'isuka urumva nyine bica bituhambari. Egoronomo yaje yamye ngaha twe twabonye yandika ntitumenye ibyo yanditse. Yanditse ibyatikiye ntitumenye ibyo yanditse ibyo ari byo. Urumva n'akazi kiwa jejwe.
Engineer Berkimasi Hatungimana arongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo aremeza ko ugo rubura rutari rusanzwe.
Ego ejo ku mugoroba haraguye imvura iteye ubwoba. Tuvuga yuko iyo mvura yononye ibintu bitari bike na cyane cyane ibiterwa byari biri mu mirima. Aha twovuga nk'imirima y'ibigori, ibiharage, imyumbati, ibitoke n'imboga, eka ibiterwa byose byari biri mu murima byaronokaye cyane. Kuko iyo mvura tuvuga ko yari idasanzwe yaguye umwanya muto mugana aho twabonye urubura rwaguye gushika n'umuntu ugatondo kuno munsi ibice bimwe mu rutari bwacu bore kuyonga.
Berikimasi Hatungimana yagize icyo avuga ku mboga zimwe zimwe nk'imisoma n'imyungu. Abaremye bavuga ko umwaka wazo wari waheze ataburyo bwo kuzisubiriza.
Kubicanye n'inzuzi yego natwe twarabonye yuko zononekaye cyane. Twagira yuko ubuco duhanura abarimye n'uko boca bijukira gutera izindi mboga na cyane cyane nk'irengarenga cyangwa izindi mboga zishobora gusubira inzuzi. Icyo ni ikibazo kandi ku nzuzi kuko ku nzuzi aha mu ntara ya Cankuzo reka ndibaza n'ahandi hose. Imbuto zaziguye imbuto twari dufite za imbuto za kera ziva kuri basokuru. Ariko rero mu ntumbero yo kubungabunga ibiterwa biriko birahona ngaha mu Burundi no ngaha mu ntara ya Cankuzo ikigo izabukiriko kiriko kirabikorera ko nico gituma nubwira abantu yuko mu mwaka uza bashobora kuronka imbuto z'inzuzi zirobanuye zishobora no kwimuka gusumba imbuto bari bafise. Ariko mu kurindira ko izo mbuto zibonekana nuko boca babararima irengarenga bakaba barima itomati bakaba barima ipinare abashobora kuzironka.
Uretse imirima yatikiriye hari n'amazi ashika kuri indwi agorewe n'umuyaga, amabati yagurutse akaba yarakomerekeje abantu batatu nk'uko vyemezwa n'abari hafi yaha ayo mazu yagurukiye. Ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Igihugu cya Uganda cyakiye impunzi zirenga ibihumbi bitandatu zivuye muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo mu ndwi zitatu zirangiye. Ivyo bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe impunzi. Ivyo bikurikiye ukundi gutana mu mitwe mu bice bimwe bimwe vyo muri Kongo. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Ukurikije umuryango ushinzwe impunzi HCR, impunzi nshasha zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwinjira mu gihugu cya Uganda ku itariki ya 19 mu kwezi gushize. Inyinshi muri zo akaba ari abagore n'abana bato, kandi akaba zicumbikiwe mu nkambi ya Cyaka ya kabiri mu ntara ya Cyegegwa mu burengerazuba bw'igihugu. Kuva icyo gihe kugeza n'aya magingo, impunzi zinjira mu gihugu umunsi ku wundi, ziturutse cyane cyane mu karere ka Beni, kandi abahunga akaba bavuga ko abarwanyi bataza baribo bagaba ibitero mu turere bakomokamo. Ukurikije minisitiri wa Uganda ushinzwe ibibazo by'impunzi Bwana Musa Echweru:
"Just a few weeks ago, from December up to yesterday, I had received 6,400 and I think one.
Ati mu byumweru bike bishize uhereye mu kwezi kwa 12 kugeza n'uyu munsi tumaze kwakira impunzi 6,400 zituruka cyane cyane mu turere twa Beni zinjira muri Uganda zigiye ahantu hatatu: mu ntara ya Kisoro ku mupaka wa Bunagana, mu ntara ya Bundi buryo, hamwe n'izindi ziheba zigakoresha amato atemerewe gutwara abantu zikaje bukira mu nyanja ya Albert zinjira mu ntara ya Hoima. Nyamara ariko umubare munini w'izimpunzi shasha z'abakongomani zihunga watangiye kwiyongera nyuma yaho igisirikare cya Uganda kirwanira mu kirere cyatangiriye kurasa mu turere twa Congo dukekwa kubamo ibirindiro by'intagondwa za Allied Democratic Forces ADF mu magambo magufi, zimaze igihe kirekire zirwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko zihisha mu mashamba ya Congo. Leta ya Uganda ni ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije kuri ibyo bitero nyuma yaho abo barwanyi ba ADF baketswe kuba aribo bishe abasirikare mpuzamahanga bacunga amahoro muri icyo gihugu bakomoka muri Tanzania bari muri ako karere. Mbajije Minisitiri Musa Echweru niba ibyo bitero by'igisirikare cya Uganda byaba aribyo birimo gutera uku guhunga. Minisitiri ati:
"They have not indicated that to me. What they have indicated to me is that they saw armed people."
Ati ibyo ntabwo bigeze babitubwira. Icyo bavuga nuko bagiye babona abantu bitwaje ibirwanisho baza bica abavandimwe babo bafata n'abagore ku ngufu. Ntabwo batubwiye ko ari ibitero bya Uganda. Ndumva icyo kibazo ari igisirikare hamwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ishobora kugisubiza. Ibindeba ni ukwakira impunzi no kuzifasha nk'uko bisabwa n'amategeko mpuzamahanga. Igisirikare cya Uganda kivuga ko gifatanyije n'icya Congo cyarashe amakambi 8 y'abanzi ba ADF mu burasirazuba bwa Congo hamwe na Kivu y'amajyaruguru kikica abarwanyi basaga 100. Cyongeraho ko ari nta musirikare n'umwe wa Uganda uri ku butaka bwa Congo ku bitero byabo bikora bahagarariye ku butaka bwa Uganda. Ariko nanone bigaragara ko abarimo guhunga benshi baturuka muri ubwo burere bw'ibitero byo guhasha umutwe wa ADF byagabwemo. Leta ya Uganda itangaza ko ubicumbikiye impunzi saga 1,400,000, 1,100,000, akaba ari impunzi zituruka muri Sudani y'Epfo, izisaga 200,000 nazo akaba ari iz'abakongomani. Bivuze ko ubu Uganda ari igihugu cya mbere gucumbikira umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, kandi kikaba igihugu cya gatatu ku isi hose. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru. Leta ya Tanzania kuvyeke intara ya Kigoma amwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR bitanguye kwandikisha impunzi z'abarundi binjiye muri icyo gihugu mu mwaka w'1972 kugira ngo bahabwe karangamuntu muri Tanzania. Bashaka gusubira mu gihugu c'amavuko nabo basubireyo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu James Joven.
Uwo mugambi watanguye muri uko kwezi Mutarama kandi ukazorangira hakiye indwi zitarenga zitatu. Leta ya Tanzania isaba yuko izo mpunzi zose zo kuyandikisha kubera bazosigara batiyandikishije inyuma yaho bazoronka ingorane. Pierre Nijejimana na Jacques niyo mwongere basaba igihugu cya Tanzania ko cogira bwango uwo mugambi kugira ngo bakore ibyo bateze imbere n'amahoro ataki batesha umutwe.
Kuongeza juhudi kila mlengo aweze kufikiwa, hii ni hatua ya mwisho.
Leta ya Tanzania ikore bwango iduhe karangamuntu kugira ngo ikore imirimo yacu atangorane. Urabona ko twaje hano kera tutakimenya niyo twavuye. Kuva kera mu myaka ya 2002 turi hano baguma batugora tutarima na mahoro. Turasaba baduhe izo karangamuntu tubere abatanzania kubera nta kuntu tusubira iwacu twavuyeyo kera n'imiryango yacu ntayo tuyibuka.
Kwa upanga wako
Tony Liza ni mukozi wa leta ya Tanzania akurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya Kigoma yavuze yuko ahantu izo mpunzi zo kwiyandikisha ari mu makomine kandi agasaba yuko atamu Tanzania yo kwinjiramo n'abarundi bari mu makambi muri iki gihe.
Na kituo chetu kwa hapa Kigoma kwa usajili na uhakiki itakuwa ni NMC, lakini kuna vituo vingine kama
kinasi ahantu tuzakwandikishiriza impunzi za kera ngaha mu ntara ya Kigoma azoba ahitwa NMC, ahandi ni Kinazi na Iragara. Tuzagenda hose kugira ngo undi bose baje kuva kera bandikishwe, abashaka gutaha bagende n'abashaka akaranga muntu ka Tanzania bakaronke.
Haitawahusu raia wa Tanzania, haitawahusu wakimbizi kutoka kwenye makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mtendeli, haitawahusu. Lakini vile vile kwa wale wa kutoka kwenye makazi ya zamani ya Uliankulu, Katumba na Mishamo hayatawahusu.
Umuyobozi wa leta ajejwe n'umutekano mu ntara ya Kigoma, Charles Parangio, avuga yuko umugambi uzagenda n'amahoro kubera leta ibikurikirana cyane kugira ngo imenye abantu ifite n'abashaka gusubira mu gihugu cy'amavukiro.
Serikali ya mkoa wa Kigoma imejipanga
leta mu ntara ya Kigoma dushaka gukora aka kazi gahere n'amahoro.
Iko tayari kushirikiana na itim
mukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu UNHCR kubijejwe no gufasha impunzi Sabina Roga asaba yuko abarundi bose binjiye muri Tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1972 n'imiryango yabo bo kuyandikisha gutaha cyanke kuguma muri Tanzania bagahabwa karanga muntu.
Kwa mtu akiamua kukaa huko kwa sababu kituo kiko mbali,
uzochikwa wewese naza tubaze muzozane imiryango yanyu yose tulebe ngene igenda kubera ushaka abantu bose baba hano babeho tubaze kwara bacu cyangwa kwari mu
uhalali halisi.
Ibyo bikogwa byo kwandikisha abarundi ba kera bashaka kuguma muri Tanzania cyangwa bashaka gutaha bizokogwa mu ndwi zitatu. James Jovini, Ijwi rya Amerika, Kigoma.
Mukanya turasezerana ku makuru tubafitiye kuri isaha ya mari imbere yaho, reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umwiyahuzi yarafise bombe yishe abantu batandatu akomeretsa abandi barenga 225 mu manuko bushiri burengero bw'igihugu ca Pakistan. Ico gitero cabaye n'umusi wa kabiri cahiga imodoka y'igipolisi yari mu gice gikingiwe ca Quetta mu mugwa mukuru w'intara igeramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi ya Baluchistan. Twabwiye ko ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitaye impunzi hashe yasabye leta y'igihugu cya Israel kutarungika ku nguvu impunzi ibihumbi n'ibihumbi z'abanya Eritrea n'abanyasudani canke abasaba ubuhungiro kubarungika mu bindi bihugu vya muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Igisirikare cy'igihugu cya Siriya gitangaza ko inteko z'igihugu cya Israel zagize ibitero bitari bike by'amamisiri no musiko wa kabiri ku butaka bwa Siriya, harimo akarere kari mu buraruko bushiri ubuseruko bw'umugwa mukuru Damas. Igisirikare cya Siriya gitangaza ko carashe amwe muri ayo mamisiri mu gihe ayandi yononye ibintu mu micungararo y'ikibanza cya gisirikare mu karere ka Kutaife. Itangazo ry'igisirikare ryamenyesheje kandi ku inteko z'igihugu cya Siriya zarashe indege y'igihugu cya Israel. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabonana uno munsi kuwa kabiri n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bakomakomeye. Baza kuganira ku migambi yerekeye abimukira, nyamara ntibisa n'uko ari kinini kiza kuva muri ivyo biganiro bigenewe gukingira abantu bakiri bato ibihumbi amajana n'amajana ababyeyi babo binjiye ku butaka bwa Amerika mu buryo butarekuriwe n'amategeko kugira ko ayo mikangara ntiyirukanwe mu gihugu. Kuyini nkuru twabwiye ko ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryagabishije ko imvura y'isegenya n'imyuzurane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kunyura kurushiriza ingaruka z'ikiza cya korera kibandanya muri ico gihugu. Ku vyerekeye Afrika y'Epfo twabwiye ko materena abiri yasekanye no musiko wa kabiri muri ico gihugu, abantu barenga 200 bakomeretse. Ivyo bibaye mu kiringo kiri munsi indwi inyuma yuko iyindi mpanuka y'itereni itanye abantu 19. Amatereni abiri yari kaja mu nzira imwe yasekanye mu masaha ya kare mu gitondo cyo no musiko wa kabiri hafi y'igisagara cya Johannesburg. Abantu 226 bakomeretse bibaye abaye. Shuti mwese mkunda la DJV ya Amerika bigani ilu tuwaitua fiti kuri isaha. Ahani hobigarukie, dushimi engineer ya dufashije kubuhinga bugi vizuma. Hamge nafatu Alimas Kalala ya dufashije kwegeranya ibigani ilu tuwaitua fiti kuri isaha. Ama kuru mwashikiru enanje fiti ni yunga. Tuwashimi leo kubamga duteza matkwi, tuwifuza mahoro imana, nukubanda anya mdu kukikena na mbigani ilu wikuikira kuri radio ya anyu, radio ijwi ya Amerika.